Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru yaranze inondwe.
Amakuru makuru yaranze inondwe turiko turasozera kuri uyu wa kabiri rusama agizwa hanini n'ibijanye n'ubutungane imigenderanire muri politike amwe n'umutekano. Kuri mikro muri kumwe na Lisa Kimana tukaba tubahaye ikaze.
Inzamba.
Mu gisata cy'ubutungane abanyororo bangana n'amajana 972 bari bafungiwe mu mpimba nibo basubijwe umwidegembyo kuva ku munsi wa mbere. Abo bakaba arabarekuwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 31 Kigarama umwaka w'2020. Mu ijambo yashikirije mu gihe yatanguza icesi igikorwa cyo kurekura abanyororo bahawe ikigongwe, umukuru w'igihugu yasabye abacamanza ko burangwa n'intwari ibereye mu gisata cy'ubutungane bagatunganiriza abari mu mabohero. Evariste Ndayishimiye akaba yasabye kandi ko atawarenza amezi 3 mu ibohero ataracirirwa urubanza. Abanyororo barenga 5,000 akaba aribo bitegekanijwe ko bazorekurwa mu gihugu cyose n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 31 Kigarama umwaka w'2020 ribagirira ikigongwe. Ariko rero umwe mu banyororo barekuwe ku kigongo cy'umukuru w'igihugu Alexis Nsabimana wo muri karitsiye ya Ruziba muri zone ya Kanyosha muri komine Muha, aho ni mu bubanduko bw'igisagara cya Bujumbura, abiwabo baramurindiriye amaso ahera mu nzira. Bavuga ko ngo yobanyurujwe n'abantu bivugwa ko barabakozi biperereza agisohoka ibohero. Umuryango ukaba ufise ubwoba n'amakenga, bagasaba urwego rw'umukuru w'igihugu kubikurikiranira hafi ngo wabo ntagende mazima yongo. Idonido na Josine Kaze.
Inshuti n'abagenzi ba Alexis Nsabimana yarayarekuwe ava mu ibohero rikuru rya Mpimba, basaba kumenya aho wabo yobara yajanywe inyuma y'ukurekugwa inyuma y'imyaka 5 yaramaze afunzwe. Abiwe baherutse avuga ko arindiriye imodoka ya zone Kanyosha yamwemereye kumutahana mu Ruziba, aho hari nk'isaha indwi z'umurango gushika kuri uyu wa kabiri ntibari bwasubire kuronka iyambu ry'iwabo. Bavuga ko na telefone yariko arahamagaza bayihamagaye ko babwira ko izimije baratabaza. Bavuga kandi ko bari mu mabaro kugutinyera umutekano wiwe bibaza izo byaramushikiye.
Turafite umubabaro n'agahinda kuwacu Nsabimana Alexis ari mu bantu bari bagiriye ikigongwe na nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye ku wa mbere ari mu bantu bari ku, ariko ibidutangaza bikaduca ivutu kugira iyi saha Nsabimana Alexis ntitubamubona mu muryango. Bituzi ko yuba yafashe ikindi kihano cy'umunyororo, bituzi aho yuba apfungiwe kugeza izi saha ntawuzi amakuru yiwe. Ntibyumvikana ko umuntu yarekuwe kari kuguha hamwe n'abandi mugabo kugeza izi saha tutarabona irengero ryiwe.
Bari babwiwe ko aja gutahanwa n'imodokari ya zone Kanyosha, ariko bakaba bararindiriye amaso ahera mu nzira.
Turafite umubabaro n'agahinda, dufite umubabaro ntangere kuko amakuru twagiye duhabwa hirya no hino nuko yagiwe abwirwa n'abantu batandukanye yuko bamutegereje ko ashobora kuza n'imodoka ya zone Kanyosha yuko ayishobora kumundeka se ikamushikana mu rugo mu Ruziba, ariko barabuze irengero ryiwe kugeza n'iki gihe ntituzi irengero ryiwe.
Alexis Nsabimana yavukiye ku mutumba Nyamaboko muri zone Kiyenzi ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Yari yafashwe muri Nzero 2016 abeshewe ko atunze ibigwanisho. Icyo gihe yari umunywanyi w'umugambwe FNL wa Gatorwasa. Imbere ya sentare abari baramwangirije bamenyesheje ko bamuremereye ikinyoma bariko baborezwa igufa mu biro vy'iperereza. Uwabasaba icyo gihe kumwagiriza akaba ari Salvatore Horihoze yararongoye iperereza mu ntara ya Bujumbura. Mu begereye umuryango wiwe basaba urwego rw'umukuru w'igihugu ari nawe yatanze ikigongwe kuri abo banyororo barekuwe gukurikiranira hafi icyo kibazo kugira ngo Alexis Nsabimana ashobore kuboneka ari muzima. Uruganda gukumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba rwarondeye kuri telefone y'Idefense bivahagumye arongoye ibohero rya Mpimba kimwe na Musitanteri wa komine Muha kubijanye nuko kubugwa irengero kwa Alexis Nsabimana, ariko ntigwashoboye kubaronka.
Kubwa Pacifique Ninazwe arongoye ishirahamwe Fokode ngo abafungwa bariko barekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu ngo bohagabira cyane kuko ngo bimaze kugaragara ko hari umugambi wateguwe n'iperereza wo kugirira nabi abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Tukomereze Pacifique Ninazwe.
turatewe umutima uhagaze n'ingendo yamaze gutangura isa niyo kunyuruza abanyororo bariko barapfungurwa na cyane cyane benaba usanga bava mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Akarero dufise na kumunyororo yarekuwe ku munsi wejo hariya ku ibara rikuru rya Mpimba yitwa Alexis Nsabimana. Mugenzi wiwe yari yateguye kuza kumutora basanzwe basanga ibyumviro bya politike, yabonye mu masaha bategeza guhuriraho hari iyindi telefone atazi imuhamagara. Iyo telefone yamubwira ko yonyaruka kuza gutora Alexis Nsabimana kwa murindiriye. Hari n'uwundi w'umukenyezi yahamagaye ngo iyo nimero nyene abaza ko buba barabonana na Alexis. Bikaboneka ko izi nimero zibiri zifise icyo zizi ku bishobora kuba byari byateguwe kandi byahavuye bishikira Alexis Nsabimana. Umwe rero umwe n'amatelefone mu nyuma yahavuye nivuga ko yoba yitwa Salumu ngo yoba ari umukozi ngo akorera mu iperereza. Kuva ejo ku murango n'ukuba kuva masaha y'indwi y'umurango gushika ubu umuryango wa Alexis Nsabimana wahibuye wabuze ahantu hose uwabo iyo yoba yaragiye. Rero tukabona ko biteye amakenga ko hashobora ko hari abantu bariko bararekugwa iperereza ryamaze gutegura ingene baheza bakaca bugurengero cyangwa bagashobora kwicwa. Bariko bararekugwa bahagabire ntibashye bwose, murumva ko bwa butegetsi n'ubu bubandanye inzira yabwo y'ukwica, y'ukugandagura, y'ugufata abantu bakabugwa irengero ryabo.
Tukiri mu gisata cy'ubutungane nyene abavuga ko bafungiwe ibya politike barasabwa kwandikira umukuru w'igihugu ngo abarekure amaze kuraba ico bagirizwa mu gitabo mpanavyaha. Evariste Ndayishimiye avuga ko atabafungiwe ivya politike ari abavyitwaza kubera bari mu migambwe. Iyo mvugo ya Evariste Ndayishimiye ikabonwa n'abadaharanira inyungu za politike nkuru yeri bwo gusasira indava amabakorwa n'umugambwe akomokamwo CNDD-FDD, kuko ngo abafungiwe ibya politike amategeko mpuzamakungu aratomora abaribo. N'inkuru twateguriwe na Nadine Muhorakeye.
Mu gihugu cyacu icyatunyoshe ni ivyaha vyinshi byagiye birakogwa.
Umukuru w'igihugu aho yari mu ibohero rikuru rya Mpimba kuri uyu wa mbere mu gutangura isekeza ryo kurekura abanyororo bari ku rutonde rwabagiriwe ikigongo kuwa 31 Kigarama umwaka w'2020. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko icaha kitagira politike, ari nako kwemeza ko atabantu bafungiwe ibya politike bahari mu Burundi, acasaba abantu kumenya gutandukanya ibyaha. Evariste Ndayishimiye:
umuntu avuga ngo mfungiwe politike ubunye nazoca kandi tiriketi abwire iyo politike afungiwe azoca afungurwa, abwire neza nyine cyane banse ndaba mu gitabo mpanabyaha yuko ari politike afungiwe cyangwa afungiwe icyaha. Hariho abantu batazi gutandukanya, hariho umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ari mu mugambwe munaka, umukuru w'umugambwe agaca avuga ngo umuntu wanjye arafunzwe afungiwe politike. Yahee, afunzwe kuko yakomerekeje umuntu, kuko hariho abakunda kuza baravyitwaza ngo mfungiwe politiki.
Iyo mvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikaba inegurwa n'abari mu mashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike. Umushingwamanza Janvier Bigirimana akabona ko iyo mvugo ari ugushaka guhisha mabi abandanya gukogwa n'intwaro y'umugambwe CNDD-FDD.
Iyo umukuru w'igihugu avuze ko atabafungwa politike bahari, tubona yuko bije mu rukurikirane rw'ukugomba guhakana amabi akogwa n'umugambwe CNDD-FDD, amabi arimo ivyaha bitandukanye byagiye birakogwa kuva umugambwe ushika ku butegetsi. Ibyo byaha bikaba byagiye kwimunogoza cyane cyane mu 2015.
Janvier Bigirimana asigura kandi ko amategeko mpuzamakungu atomora neza imfungwa za politike, agasaba umukuru w'igihugu gutera imbere akarekura n'abandi buzuye ubusho. Janvier Bigirimana:
mu mategeko mpuzamakungu dusanga abafungwa ba politike babafata nk'abantu bafunzwe bahowe ibyumviro bya politike, cyacane iyo hari ibyo bakoze byo kugwanya ubutegetsi buba buhari. Tukabona rero yuko ahubwo umukuru w'igihugu nk'uko hariho abafungwa heruka kugira ikigongwe yofata n'iyindi ntambwe ahubwo akarekura n'abafungwa ba politike, kuko ni benshi kandi ntacaba bakoze uretse yuko berekanye ibyumviro bya politike bitandukanye n'ivy'umugambwe uhari uno munsi ku butegetsi.
tubamenyeshe ko abari mu bafunga ibi bya politika hanini bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu bakaba batari bake bava mu migambwe itavugwa rumwe na leta.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Amakuru yaranze inondwi mu gisata cy'imigenderanire nayo umushikiranganje w'imigenderanire yagize urugendo mu bihugu bimwe bimwe bya Buraya. Urugendo rw'umushikiranganje Albert Shingiro ngo ni kimwe mu byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise ubukene budasanzwe bwatumye baja gusaba aho bahora birirwa baratuka. Uko niko ishirahamwe MAP Burundi Buhire babona urwo rugendo. Emery Pacifique arirongoye akavuga ko inyifato ya Albert Shingiro ngo yoba mbere ari yatumye atabategetsi bakomeye babonanye muri urwo rugendo. Inkuru twashikirijwe na Nadine Murakei.
Urugendo rw'umushikiranganje Albert Shingiro mu bihugu vya Buraya muri MAP Burundi Buhire babona ko ari nk'ivyo bita mu Kirundi gusaba uwo wimye kuko aho ariko waja gusaba uno munsi aro birirwa baratuka mu minsi heze. Emery Pacifique igira neza arongoye MAP Burundi Buhire.
Uru rugendo rwa Shingiro muri bihugu vy'i Buraya n'urugendo rutewe n'impamvu igaragara y'ubukene bwugarije Burundi. Burundi bugezaho umwasa ashaka kubera intwaro mbi, intwaro itumviriza, intwaro idashobora guteza imbere igihugu. Abarundi uno munsi barashonje kurusha uko vyabaye mu myaka yahera. Abarundi uno munsi inzara, indwara zivuye kukurya nabi n'ibindi zirabarembeje. Ubu rero iki gihugu kirakeneye ubufasha, bagarutse gusaba uwo batutse na kamaramaza kubona umuntu nka Shingiro yubahuka agafata indege akaza guhura n'abantu yari amaze imyaka atuka bita abakoloni avuga ko agiye kubaburanya. Ubu akaba ashitse ahantu atakindi yokora atarukuza kubasaba ico bomufasha. Ni bimwe mu Kirundi tuvuga ngo uri kusaba uwo bimye.
Albert Shingiro mu cicaro cishiramo mpuzamakungu ONU yarahakanye ko ataho nyabwoko ryabaye mu Rwanda. Iyo nyifato yagize imbere y'amakungu ngo niyo ishobora kuba yatumye umushikiranganje Albert Shingiro atabashikiranganje bagenziwe bitegekanije ko bazobonana muri urugo rugendo.
Bagerageze no imvugo yabo igerageze kuba iyisoneye bamenye yuko ico umuntu avuze no munsi ashobora gishobora kumukora ko mu misiza aho yavuga yuko mu Rwanda bitwaza genocide ikwiye genocide agaragaza ko atanayemera itabaye abo twita abahakanyi bihonyabwoko. Ibi ni ibintu umuntu nk'uyu acigwa umukenke ku isi yose. Mwibaze nk'iyo aba ari umuntu yavuze ko hakana ihonyabwoko ry'abajwif, ibi bihugu by'i Buraya ntivyari kumwemera ko ahonyoza ikirenge ngaha kuko ibi binyuranye n'amategeko mpuzamakungu. Ibi bigiye kumuhicigwa abone yuko ivyo yavuze mu myaka iheze hagera ahantu bikamushira mu kibanza gikwiye. Nta bantu benshi b'abanyacubahira i Buraya bazomwakira. Ujya ahantu umuntu mu by'ukuri akomeye mu gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga yuko yari umuntu agomba kwakirwa n'abandi banyacubahira bo ngaho i Buraya. Rero sinibaza yuko hari benshi muri abo bantu bazomwakira.
Muri MAP Burundi Buhire basaba ko imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hisuzwa ibyo kubahiriza agateka kazi na muntu n'ubundi bwigenge.
Abantu batandatu nibo bitavye Imana bakubiswe n'inkuba ku musozi wa Nyagatovu komine Tangara n'intara ya Ngozi. Bane barabakenyezi, babiri nabo barabantu babagabo, abandi batandatu barakomeretse. Mu ntara ya Muyinga naho hari umukenyezi yitwa Teresa Uwiringiyimana yaba muri komine ya Giteranyi yishwe n'umugabo wiwe. Idonido na Josephine Jones Nkunzimana.
Abantu batandatu nibo baraye bapfuye bakubiswe n'inkuba ku musozi Nyagatovu komine Tangara n'intara ya Ngozi. Bane muri bo barabakenyezi, babiri nabo barabagabo. Ayandi makuru Radio Inzamba ikuraho nyine mu ntara ya Ngozi avuga kandi ko hari umwigisha yarazwe ku izina rya Pascal Bucumi yahora yigisha ku ishure shingiro ryo mu Mivo yarayishwe anizwe. Igipolisi kivuga ko catanguye matohoza kugira hamenyekane abakoze iryo bara. Mu ntara ya Muyinga naho ku mutumba Nonwe uwitwa Ernest Minani afise imyaka 30 yaraye yishe umugore wiwe amukereye izosi hari gihe cy'isaha imwe n'inusu nk'uko amakuru atangwa n'abarongoye intwaro aho ku mutumba wa Nonwe vyemeza. Minani Ernest ngo yaratahutse avuye mu gihugu cya Tanzania aho yaramaze imyaka 3 ataja muhiriwe. ayo makuru akavuga ko ashitse kumuhana yaciye akererizo si umugore wiwe imvo ziri inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi ngo zoba zifatiye kugwikekwe Minani yarafitiye umugore wiwe aho yoba yarenga ibigo Minani amaze gukora iryo bara ngo akaba yaciye atungwa nayo yameze arahunga nkuko isoko ryacu ribimenyesha igipolisi kikaba cabaye kirafata se wa Minani byifata kibanza mu ntumbero y'amatohoza umubano mubi urangwa mu ngo zimwe zimwe muri iyo komini ya Giteranyi ngo ukaba wabaye mwinshi abubakanye bababa ijana ngo bakaba bariko basaba haraciye iminsi gutandukana nabo bubakanye nkuko amakuru ava mu ntwaro abivuga
mu gisata cy'umutekano naho ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza havuga urwaruka rw'imisoresore imbonera kurengwa igisibije mu guhohotera abanyagihugu inkuru zitangwa n'ababa muri ico gisagara nkuzimenyesha ko muri aya mezi abiraheze abantu munani ngo ariho bamenyekanye ko bakubaguwe barakubitwa barashaya abandi bacumitwa inshinge kugira ngo bemere ku nguvu amakosa batakoze iyi nkuru tuyibaze Trifine kani wabo
Inkuru zitangwa n'ababa ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza zemeza kugwaruka rw'imbonera kureza ica zigakiza muri iyo ntara abantu bashika umunani barakubaguwe muri aya mezi birashize mu bice bitandukanye bico gisagara akaruro ka hafi n'umugabazi ku izina rya Claude Manirakiza ku musozi Shari ni mu buraruko bw'ico gisagara Nijoro ryo kuri uwa mbere rishiru wa kabiri winondwi yarakubiswe arashaya gushika hazibugwa inshinge kugira ngo yemere ku nguvu amakosa atakoze Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2024 ndamukizaho mufasa nakora muri sentare nkuru ya Bubanza yaratewe ku rugo rwiwe aho yakubiswe yongera komereka mu mutwe Indwi ya kabiri yaho muri quartier Kanabubu abasore batatu baratewe n'umugwi witwaje ibigwanisho bidacira umuriro barakubitwa babiri muri bo barakomereka cane ico gihe nyene abantu bane barakubiswe mu bice bitandukanye umwe muri bo ahavayita imana kubera amahiri yakubiswe n'imbonera kure nkuko ayo masoko abandanya bivuga Aba muri ico gisagara bakavuga ko ivyo bintu biteye agahinda kubona ata matohoza yigera kogwa kugira ngo abagirizwa bafatwe hanyuma barengutswe imbere y'ubutungane twarongeye musitaneri wa komine Bubanza kugira ngo aduhe umuco kuri ivyo bivugwa muri komine arongoye telefone we yahamagara hakabura uwitaba
mukurangiza ano makuru yaranze inondwe kuri radio Inzamba kuri wa mbere rusama ngo Burundi bwarifadikanije n'amakungu mu buhimbaza umunsi mpuza makungu wariwe abakoze n'akazi mu ijambo ryiwe ry'uwo munsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi bose kwitanga gusumba mu gikorwa cyo kurwanya ubukene yavuze ko ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha bigiye gushigwa imbere cyane cyane kugira ngo indyane ziri hagati y'abakozi n'abakoresha zigabanuke ku neza y'igihugu cyose abanyuruza amatungo ya leta mu kazi nabo ubu ngo nta kibanza bagifise umviriza Evariste Ndayishimiye
igihe habonetse ingorane z'akazi kuko turi ku isi nta byama bigororotse tubanze tuzice hirya no hino tuzihagurukire dusangiye umutima n'inama turondera umuti urama hubahirijwe amategeko y'akazi bidakunze naho duhanuze imbere yo kuzishyira hejuru cyane kuzijana mu ibarabara uwo mugenzo mwiza uzotuma umwimbo wongerekana n'ibibazo bijya mu masentare bigabanuka duhamagariye abakoresha gukuraho ijambo shebuja kuko abakozi sabaja abakozi nabo nibifate nk'abanyamwete mwishyira hamwe cyanye mu gikorwa cy'abahaye akazi bifate nk'abena akazi abahurikiye mu masendika niko kuko nyene nibabe abahanuzi beza mu kazi ku neza yabo ni yishyira hamwe n'iy'igihugu bahombye barire bose ntihagire ubukekezo wundi bungutse naho basangira umwimbo nico gituma mbere Nagira mvuga yuko kuva ubu bijya bavuga ngo nta biganiro kuva ubu ibiganiro bitegerezwa kuba kandi ndabemereye yuko tuzoguba duhimiriza abakoresha yuko abatwara amasendika bose bagiye kuba nk'abahanuzi mu ruganda kugira ngo bonyene abari bo bigira inama ingene bogwiza umwimbo
Ku ruhande rwa abakozi basaba kubahiriza amategeko intwari bereye n'ubutungane kugira ngo akazi kagende neza hamwe no gushiraho amategeko yunganira ishwa mu ngiro y'umugambi wo kuvuza ku buntu abakukuruke n'ibindi. Tega amatwi Merance ya Kizimana yaserukiye abakozi bahurikiye mu runani rw'amashirahamwe mu Burundi.
Titwibagiye gusaba ko mu guheraheza wa mugambi mwiza w'umukuru w'igihugu cacu wo korohereza abakukuruke hoca haboneka itegeko ryunganira ry'umukuru w'igihugu rivuga kuvuza n'ukuntu abakukuruke bivuza nico twokwita texte d'application sur la gratuité des soins au retraite. Hanyuma ni itegeko ryoshira mu ngiro umugambi wo gufubana iteka abakukuruke ico twokwita texte d'application des soins funéraires pour les retraités. Kubahiriza ubutungane bw'abakozi n'intwari bereye kubyerekeye ubutungane abaserukira abakozi bamwe bamwe barirukanwa bakirukanirwa ubusa iyo batsinze imanza naho bagateba kubasubiza mu buzi ku mbo zitandukanye bigatuma baguma bamerewe nabi. Dusabye ko abatsinze imanza bo basubiza mu kazi naho abakoresha bo babunguruje kuko amategeko arabibarekurira. Mu byerekeye ubutungane bw'abakozi inani z'amasendika zirabona ko ukudashira mu ngiro ivyavuye mu biganiro ariko twokwitare convention collective cyerekana ko hakiri agahazi ibyo bigatuma haguma icyuka kiri mu kazi.
Ahani naho amakuru makuru makuru yaranze inondwe agarukiye murakoze mwese mwari muteza biri arisa kimana na yabashikirije ndabifurije kugira amahoro ahiwanyu na ubuta
amakuru makuru makuru yaranze inondwe.